Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Nolis Nduwimana.
Radio Indundi Culture mwakoze mwebwe mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu ndabahikaze muri ano makuru yo kuri uno mugoroba ano makuru tuyahere kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ugwego gw'umukuru w'igihugu mu Burundi rurideza abantu bose bamaze gushira habona utunenge twaranze amatora aheruka ko leta yiteguriye gutohoza ku byabaye rukemera ko uwo wese bizogaragara ko yabigize mu ruhara azohanwa.
Watoze amatora abatoye igihugu abo bazosanga baronona amatora bose baba bo mu mugwi wigenda seni baba abandi bose bazohanwa hakurikije amategeko.
Mu cibitoke abamugariye ku rugamba baba muri site Karurama aho ni muri komine Rugombo bidogera ubuzima babayemwo inyuma y'igihe bamaze basubijwe mu buzima busanzwe.
None ko bariko barahagarika rasiyo y'abasigwa none twebwe tuzoba abandi.
Tubafitiye n'amakuru ajanye n'iby'uburimyi tuvuga imyiteguro y'irima ry'imyonga mu ntara ya Kayanza hamwe n'akamaro ku mwimbu w'imboga mu ntara ya Mwaro. Utuma amajwi bashikira ni Mathieu habona Yesu twese twongeye kubaha ikaze.
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaramutsa urwego rw'umukuru w'igihugu mu Burundi rurizeza abantu bose bamaze gushikiriza impungenge ku makosa yabaye mu matora aheruka ko leta yiteguriye gutohoza ku byabaye. Ubwo rwego rwemera ko inzego zose byogaragara ko zabigizemo uruhara zibwirizwa kubihanirwa. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatandatu umukuru w'igihugu yavuze ko uwatobye ayo matora wese yonone igihugu. Evariste Ndayishimiye atangaza ko habwirizwa gufatwa ingingo zibe ereye zotuma abarenganirijwe mutuzu tw'amatora barenganurwa.
Turashima inyifato abarundi berekanye inyuma y'amatora ku buryo n'abafise akangonongono ata mutima wo guhungabanya umutekano berekanye n'ubu ibyo basaba ubutungane bakaba bisaba batekanye. Abo bidoga nashaka kwamenyesha ko uwatobye amatora atabatobeye uyu cyangwa ya mugambwe abatobeye igihugu. Nicyo gituma asaba ubwa mbere ko umuntu wese afise akangonongono yo kwerekana neza aho ivyo atemera vyabereye n'ivyo bakoze atemera bizotuma umugwi w'igihugu ugira isuzuma aho hantu. Bwa kabiri dusavye n'imigwi y'abigenga b'inderetsi ko mu kugira icegeranyo ishikiriza inzego z'igihugu yo kwerekana neza akazi ku kandi aho baharabaye amahinyu kugira naho nyene duhinyuze hanyuma dufata ingingo zibereye. Icyo nemereye abarundi nuko abo bazosanga baronona amatora bose baba bo mu mugwi wigenga seni baba abandi bose bazohanwa hakurikije amategeko. Akazu k'amatora tuzosanga amatora yaratobwe ku buryo budakosogwa tuzofata ingingo zibereye kugira bene igihugu bahatoreye nabo barenganurwe baronke uburenganzira bwo kubona ko nabo bitoreye mu mwitegero. Ni kubera iyo mvo nsavye ko abafise icyo banegura bo kivuga neza umutima uri munda imbere yo kuja kwitwara mu butungane inzego z'igihugu zose zibazananiwe na jewe ndimo.
Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi abamugariye ku rugamba baba muri site Karurama muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke baridogira ingorane zibahanze mu gihe cya none. Muri izo abo bamugariye ku rugamba bashira imbere kubona imfashanyo z'ibifungurwa hamwe no kuba ahantu hatagira umuyaga nkuba kubwabo bikaba bitabereye ubuzima uno munsi. Iki kibazo kiri mu byashikirijwe mu kiganiro cy'abashikiranganje cabereye ku mugwa mukuru uyo ntara nyene kuri uyu wa gatanu aho ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi no kwita abahoze ku rugamba busanzwe bunabajejwe bwamenyesha ariko ko uwo mugwi uronswe ibyankenerwa urekurirwa nibwirizwa ribugenga. N'inkuru ya Egide Nahayo
nk'uko bishikirizwa na Jean de Dieu kuri yo aserukira abahoze ku rugamba baba muri iyo site. Ikibazo cy'umuyaga nkuba muri iyo site ni kimwe mu bibara gishinga narige bamwe muri bo bagendana bumuga.
Hanyuma nko muri site ntwara urabona ntwaramo n'abantu batabona nta matara dufise ibyo byose turabisaba kugira ngo badufase kuduha umuyaga nkuba kuko amatara agereye hagufi hanyuma badufase kugira ngo natwe tubahabona nk'abantu bakoreye igihugu.
Ikindi baba muri iyo site bashikiriza ibifungurwa bahora baronswa bavuga ko ubu byatanguye kugabanywa
abasigwa batanguye kubakata rasiyo ahubwo narinzi ko bashobora gutwongera none ko natwe dushobora guhwera ko bariko barahagarika rasiyo y'abasigwa none twebwe tuzoba abandi abasigwa babandanye bagaburirwa nkuko bahora bagaburirwa none bazoca babande nta matongo badoye kurima none bazoca babaho gute
ababa muri iyo site kandi batewe impungenge nuko gushika ubu batararonswa impapuro zegurira Burundi amazo babamwe muri iyo site ubushikiranganyo byo bujejwe harimo kwita abahoze ku rugamba uvuga ko hari itegeko ribaho uburenganzira bwo kurongeza ibyo bari kuriwe byose uyu ni Marius Ngendabanka n'umunyamabanga ntahegezwa muri ubwo bushikiranganje
iyo nyubakwa barazubakiwe barazishikirizwa umugabo kijanye n'amatitre nisaba umwanya iriko birakogwa rero ni ihangane ntabariko bazibasohoramo mu kiringo gito izo mpapuro bazozishikirizwa hariho ibyo baronka baragaburirwa barafite amazu ibyo byose ni itegeko
naho biruko abahoze ku rugamba ba muri iyo site banidogera urugero baronka ku imiti ngo bagwaragabanutse bino tukazobigaruka ku makuru yacu yo hanyuma
mu Cankuzo naho imiryango y'abatwayi ba kumutumba gatungugwa aho ni muri komine n'intara ya Cankuzo isaba kunsoma matongo yo kurimamwo nkuko yayemerewe n'umukuru w'igihugu muri rusangi hamwe no gushigikirwa kugira ngo yiyungunganye mu bindi bikogwa byo tumibaho hambavu y'imyuga yo kubumba hamwe no gucura ikiyitunze gushika ubu urwego rujeje intwara ho mu Cankuzo rushikiriza ko imbere yo guhabwa amatongo iyo miryango nyabunibwirizwa kubanza kwigishwa kutayagurisha ni inkuru tubaza Pantaleon Ntakarutimana mugenzi wacu akorera mu gice cy'ubuseruko
abo basanga butaka baba ku mutumba wa gatungugwe ni muri komine ntara ya Cankuzo bari mu bandi basanzwe baba mu yandi makomine iyo ntara ya Cankuzo ariko bo bemeza ko batandukanywa nuko badafise amatongo ashemeye bashobora kurimamwo baba mu maparasera apima metero 30 kuri 25 ibi bituma batagira aho barima semeye bacha batungwa no gukingero no kurondera aho bibumba canke nyene bagacura ivyuma bimwe bimwe n'amashoka mihoro n'ibimito n'abagerageza ngo bagwane no buzima bemeza ko haragaze bati ntitukironka ibumba rikwiye udushobore gukora byinshi ikibagiwe cyo nubutare ukoramwe ibikoresho bacura bikora ku vyuma byaheze navyo nyene bakabigura amafaranga menshi karangira atacyo bakoreye ko basaba amatongo ngo barime kandi biyagure nk'abandi barundi Lenirida asanzwe aserukira abo batwa yemeza ko amatongo arimo byo bahesha iteka bakiha kandi bakigaburira nayo ngo guca ingero kwa buri munsi gutuma babaho mu buryo budashemeye ibagira gusaba intwaro ko boronswa ikibanza mu isoko nkuru ya Cankuzo kugira badandarize mu ivyuma bihinguwe mu ibumba mu buryo buboneka kuri utwo tubazo bajeje intwaro muri komine Cankuzo bamenyesha ko guhabwa amatongo zo kwigwa ku rwego rw'intara nayo kubyerekeye icyo kibanza Roger Gifunuguru manuzi ajeje iby'imibano muri komine ya Cankuzo amenyesha ko isoko yamaze kubonwa ko yaga akabasaba gutenyenya anabaremesha ko icyo kibanza kitazibagirwa niyo hafatwa ingingo yo kwimukira ahagutse canke iyo soko ikagurirwa handi bwijanye nayo matongo bakeneye baramatari w'intara ya Cankuzo Boniface banyeza ko yemeza ko bazo yaronswa ariko habanje kwigwa ibijyanye nuko batazo yagurisha ko bafise n'inyifato y'ukwimuka cyane kabasaba ko bo vyikuramwo kuko ari naho bazogira agaciro nironderero nk'abandi barundi mu Cankuzo Pantaleon Ntakarutimana Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Hadiwe indundi kwitiwa turabandanye nano makuru abarimye b'imboga bakorera mu makomine atandukanye y'intara ya Mwaro bavuga ko bariko baratera intambwe mu iterambere biciye muri ubwo burimye ubu hari abamaze gushika ku rugero rwo gushorera imboga mu zindi ntara aho Mwaro rero abaguzi bashima ku giciro c'imboga kitaduga nk'igiciro c'ibindi bitegwa mbumba rugo abarimye baho bubahisemo kugwiza imima y'imboga no mu gihe cici bakabwirizwa kuyivomera inkuru tubaza Anise Ntanguvu akorera mu ntara zo hagati
Abarimyi bamwe bamwe mu ntara ya Mwaro bavuga ko bamaze gutera intambwe ishimishije mu bitegwa by'imboga z'amashu irengarenga intore n'ibitunguru akarero imibyaro y'amashu ku isoko nkuru iri ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro imibyaro y'amashu 10 igugwa amafaranga igihumbi bamwe muri abo barimyi bavuga ko muri iki gihe bageze gushora iyo mibyaro y'imboga zitandukanye mu makomine y'izindi ntara aho bazishikana no mu isoko ya Gwibaga iri muri komine Mugongomanga y'intara ya Bujumbura baturutse akarorero ku mutumba wa Gihoma uri muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro. Abo baremeza ko ubwo burimye bw'imboga bakoze amatuta bibatungiye imiryango hamwe no kurungika abana babo ku mashure babaguriye ibikoresho bikwiye bakenera. Nibogora Tarsis umwe muri abo barimye wo kuri uyu mutumba wa Gihoma avugana kamwemwe ko ubwo burimye yabutoranye nk'umwuga arangura mu mwaka wose yuko no mu gihe cyo muci avomera ayo matuta kuko ababona icyiza azoyakuramwo. Aba nabandi basumira iyifungurwa cimboga mu isoko yiri ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro barakenguruka ubwo burimye imboga bugenda butera imbere gucyo ibiciro navyo nibiheze biduga bidasanzwe. Batanga karorero k'igifungurwa c'amashu nubwo abagisumira muri iyo soko iri ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro harimwo amashure yisumbuye yafise uburaro hamwe n'amakambi ya gisirikare biyongera ku miryango yo ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro no mu mitumba. Amashu aguma aboneka ku giciro kiri hagati y'amafaranga 500 n'igihumbi bivanye n'uko ribaringana. Iruhande hakagaragara ko uyu nuriya agenda ahitana iyo mivyaro y'imboga mikeyi na myinshi itandukanye umwe wese kuburyo afise naho agiye kuzitera kuko yemeza ko zinyaruka kwera baheze bimbure. Anise Ntanguvu, Imwaro, Radio Indunkituro.
Mukayanza naho ibiro by'intara bijejwe burimye n'ubworozi bishimishwa naho imyiteguro kwirima ry'imyonga rigeze. Urongoye ibyo biro wamenyesha ko ku matoni 80 y'imbuto z'ibigori yarakenewe ku rwego rw'intara hamaze kuboneka ayarenga 40. Ibyo biro rero bihamagarira abarimye kuba bahejeje gutera imbuto z'ibigori mu mwonga gushika mu mpera z'ukwezi kw'indwi n'umwaka. N'inkuru ya Jean Nahimana akorera mu Kayanza.
Nkuko bishikizwa na Adrien Niyonsaba umuyobozi vy'intara mu vyo bijejwe harimo igisata c'uburimye rw'imyiteguro y'irima ryo mu mwonga iri kwigenda neza. Ati ku matoni 80 akenewe y'imbuto y'ibigori ayarenga 40 aramaze kuboneka. Nubwo biruko asaba abarimye kutama bahanze amaso imbuto ivuye mu mahanga gusa ngo kuko hari n'iyindi yaronderewe hani wacu mu kigo c'ubushakashatsi izabu. Iyo nayo ngo akarusho kayo kuko ari uko yera n'ingoga kandi kimbuka ikongera ikava ko n'iyindi mbuto yo guteragira mu bindi bihe. Mu gihe imbuto y'ibigori y'ibivyarwa bita hybride muri mu gifaransa imaze kwera yo ngo atambuto yindi iheza ngo yikomoke ko aboneraho nakaryo ko gusaba abarimyi ko nubwo umwimbu w'impeshi wagenze neza batokwisahura mu guhereza ivyo bimbuye ku isoko ahubwo nyabona ko boshora umusesekara gusa hanyuma bagasigarana ivyo gufungura bikwiye hamwe n'imbuto yo guteragira. Ngaha akabahamagarira kuzoba baheje guteragira mu mwonga mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Mukayanza Jean Nahimana kuri radio Indundi Kirutiyo.
Ariko rero abarimye mu gihugu baracakenye inyigisho zijanye n'ubukarihe bw'amasindimwa ari nabwo buriko butuma hamasi aguma tituka mu gihe ca none. N'umwihwezo wa Severino Niji imbere ari mu bahinga b'ikigo gikora ubushakashatsi mu bijanye n'uburimyi ubworozi hamwe n'ibidukikije ikigo cyo gukira kaminuza y'u Burundi. Uwo mwigisha asigura ko mu masi amaze kugaragaramwo ubukarihe bwinshi abarimye babwirizwa gutabizishwagara hivanze n'umwavu uva ku bitungwa mu kugarukana kano Rakayo Severino Nijimbere.
Twarabonye neza yuko bikenewe yuko abarimyi bamenya urugero rw'ubukarihe pH. Nico gituma mu masi yo mu Burundi yatitutse handiko ndavuga cyane cyane ya masi arimwo ubukarihe bwinshi ari mu zamugamba bututsi Kirimiro cyane cyane ntihagwiriye mugabo ari mu ntara zose. Ayo masi yatitutse kandi ari mu bukarihe bwinshi uteza kugwanya ubwo bukarihe ukoresheje ishwakara utegerezwa gushiramwe n'umwavu w'ikirundi arimwe bita amase y'ikirundi ikigira gatatu uteza kugwanya inkukura kuko iyo nkukura iraduza ubukarihe. Hasigaye nk'ukwezi cyangwa indwi zitatu ngo utere nihushiramwe ishwagara ushiramwe ingana gute henshi wabwira itoni zibiri kwihe gitara igihe urugero rwa pH rurenga gato mugabe igihe hari ruto cyane ruri munsi ya 4 n'inusu ushiramwo itoni zishika hafi 4 uheje gushiramwo iyo shwagara ingana uko urindira imyaka 2 mugabo hagati muri iyo myaka 2 urimye naho cyugira ngo urashiramwo dushwagara dukeyi tugwanya bwa bukarihe busanzwe buri muri wa mwavu mva ruganda ishwagara mugabo ironona n'ibindi bintu ushize mu ishwagara yonyene udashize mu amase yashwagara ikora neza cyane birakenewe no kuyivanga namase y'inka canke y'impene canke ibindi bitungo.
Severin Ijimbire numwe mu bahinga bakuru bushakashatsi mu kigo citaho iby'uburimyi ubworozi hamwe n'ibidukikije muri kaminuza y'u Burundi. Ni naho duciye turangiriza no makuru. Ndabashimiye mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Shimiye kandi na Mathieu hamwe na Yesu niwe ariko atuma amajwi bashikira. Twese tubipfurije kugira ijoro ryiza, abafite imanza muzisozere neza, mubandaye mukurikira n'ibindi biganiro byacu.
Nolis Nduwimana.